Turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi magiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na Diana Nini nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi ry'Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ituka cha politiki ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ekleziya Katolika biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi. Inama y'Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye. Mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugaruka nituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri sanga no munsi rero twatumiye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kigwiriyemwo abakatolika. Musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze yongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na Benecho tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona kwibazo bimwe bimwe. Musenyeri Ntamwana kaze kwijuka kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu.
Murakoze cyane twagize bwake twagize mwiriwe mwebwe mwese mwiko murakurikirana kino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye.
Murakoze musenye mukanya narimvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega musenye.
Ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango wabuzuriza mana umuryango wabuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami irye babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu urampa utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda canje guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ivyo rero nivyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko
yego
kagahuza kakampa karyo ko gusenga cane cane
muradza muratwe
abo bose bangiriye neza
mu gusenga muradza muradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimo izintambara haba harimo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva kuri ya myaka mwinjira muri Eklezia Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzaje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe na umara iyo myaka yose twama tumara imyaka 6 ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo byanze
kubarabizeye
ariko kandi naratwaye n'inama inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Kongo ka Repubulika Demokratike ya Kongo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse nonehera aba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere ni kiye mwa mwibuka co bacara abashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana aherereye i Vatican muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'iwe bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe kwibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukamuriko muradukurikira mushaka guterera ivyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Eklezia Katolika mu gihugu c'u Burundi rana navyivugiye muri Republika Demokarasi ya Kongo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunze bijuje ya America sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye mu haba mu Burundi no muri Republika Demokarasi ya Kongo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni giki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri no myaka namaze ndongo igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afrika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Eklezia Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afrika twagize bakwiye by'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira Democratic Democracy, haba mu Rwanda, haba mu Burundi. Abakristo ba Gatolika nibo benshi. Niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye uguherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo, kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana, ingene ryotezwa imbere, ingene twagenda turagitwara ariko kubuke uko bwije. Icyo rero kiraheza kirampimbara cyane, ari nacyo cyagiye mu mutima, mu ntimatima y'ubutumwa bwanje, kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu. Umuntu rero, umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana, ngiyo indoto namye fise, ngiyo intumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje, kugira ngo ndabe ko uwo muntu twamuteza imbere, twamwubaha, twamukunda, ukabwiriza gukundwa, ntiduhave tumwitiranya n'ibindi, ntiduhave dukurikirana izindi nyungu atacyo ziri buzanire koko abantu atari mbere ukubaryanisha.
Murakoze cyane
uko dushobora kubibona.
Ego murakoze cyane Musenyeri Simoni Ntamwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafite utubazo bibariza. Turakira Izahake. Izaha ikaze ku ijwi ry'Amerika. Izaha uratwumva?
Ndabumva neza cyane. Ndi muri Kenya.
Yego, akabazo kawe.
Ikibazo cyanje kijyanye, ngomba kubaza nyakubahwa wa Musenyeri. Nega Burundi kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko. Mubisanzwe dushaka kumenya Burundi buriko buvahe buja hehe, twebwe kubajene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi. Mwakoze ikibazo cyane ni iki?
Izahake, aho muja naho muva ubiruranishije mu kimu by'ukwemera Imana canke mu cyayi gisata?
Mwansikurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishyize kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo ashoboye kurangura. Mbwa wibaza yuko akabazo ka ushaka kwa kwishura aruranishije kuki? Wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana kishura aruranishije kuki? Ubukuzi mu bwahe bw'ukwemera bwa politike canke bwiki?
Bukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika, turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye.
Urakoze cyane. Ngira umunsi mwiza. Telefone yewe yari kuri anatumi na matwi. Turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi. Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse, ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohwa n'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi, aho berekanye ico uko babona Uburundi, ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye, ubutunzi, agateka kazi na muntu n'ibindi. Mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi ry'Amerika hamagaye ari muri Kenya.
Iteka ry'umuntu, iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye. Iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe, ndiruko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika. Naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyabwo umuntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemyi, nuko imuha ubuzima atariwe ariko ariha ikibanza hagati ya bene wabo, mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi, yabakunze bose. Iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi. Iryo teka nta ushobora kurikomakoma, nta urifitiye, nta ufite uburenganzira bwo kurihutaza, bwo kurimugaza, bwo kuriraba ijisho rihiritse nk'uko umengo niwe arigaba. Ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza, nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye. Mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira, naho twashwe naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza, kurikunda, ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyifuza.
Iryo teka gifashe gute kuganyuga musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungeri ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi, kuganya iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bwo kubaho, akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira, icyo arota nawe kugira ngo amererwe neza. Nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari, ari mu kumubungabungira amagara, ari mu kumusigamira utwo atunze, ari mu kuduteza imbere, ari mu kibano cyiza, ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibibi birikomeretsa, hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe. Naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe, kandi ari abo muri CNDD-FDD. Byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo. Jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana, tukiri mu ishamba aho itegeko ari irya rindi akaruta kandi karakamira birakabura. Ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bakagirira n'aba babanyi babo, bakagirira n'abo bamye bakorana, nuko bakabakanga. Ibyo rero nabyo nyine biratuma rya teka ryononekara. Ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe, oya n'ukuri nde dushobora kunumba, cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu. Byoba byiza babimenye kugira ngo babihubure. Kandi nibwira yuko aho kubwanje bagize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa, kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose. Baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose. Niba mbere gushika naho n'ubu batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe, kuko aho tuzabatiriho turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi. kuba yuko soneranira mu kugenda twubahiranira ivyumviro byacu bya politike.
Yego. None ga musenye kuri ivyo byose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episcopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamwe n'uwo mukaba muvuga muri Kiliziya Katolika ko akihari ari kintandaro niki.
Emre kubganje narabivuze harashize utusi kubganje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho arimo baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyane utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutarukira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturushishwi azoturusha igihagararo jewe nabanye n'abanye politike birango 80% ku ijana mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende kururiya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuha iteka ivyo iyo nyifato niyo jewe nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique. Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhereyega Jean Pacifique.
Mwerewe neza ndinda baramutse mwerewe wa Zambia mwa mkuru wa Rusaka
akabazo kawa
akabazo ahuko na nungoka akabazo ahuko na chanka hanini na angi chiyo mbiro chanyi chitekelezo chanye chiyo mbiro chanye changwe chitekelezo chanye kute mko igihugu cyangwa kugira ati butabikanye butundi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni naho tubatse kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari we afashe ikintu akakiyerekana wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babisangira bose tangi teke twa genda bungura na iteke rwatangi bintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules menga bwizuma abadiko baragerageza kumva ko Jules bumwumva hanyuma rero ga musenyeri tugarutse kuvyo mwariko muravuga uno musi mu bindi byo bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakwiri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari
kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa n'icyo mpejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo niho rero uko gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyene bica binyosha kuronka akagwikabagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa umubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba bari amacakubiri ya moko kubwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro ya y'uburyarya buri mu Burundi eka je nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata badutekereye n'ukurida akaguma ngaho none rero ndazi neza yuko twaramuka dutegereye yuko ibyo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutanduka kanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndazi ko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda ni baraba abanyagihugu abakristo bariko bara habonera makuba kandi ataribo navyo ivyo bintu mubivuga kwikiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nkico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha ntakumwiteranya ko niho rero je nugira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyipfuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ngene amasumo ya yama ari yamari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nanje mpakeneye nkuko nanje mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo twe dufise nicyo gituma rero nicyo choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira yuma ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijwi Amerika.
Ego murakoze.
Uherereka Olivier?
Ndiyo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba
ego.
Ikibazo cyanje kihagaze uko. Ndashaka kubaza Simoni Ntamwana timbe oko gwiki ni giki yofasha leta ya kinogihe uburyo urabona imipaka ya rugawe ibyitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tuteze urigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko bisanzwe tuzi yuko ari n'umwesikoti mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyarahije gutanga impanuro ga Olivier wava umusubiza inyuma reka ndagutumije
kubivuga.
Yego, waruheje kubivuga.
Nari mbejeje kubivuga nibwira yuko ikiganiro cyiza coza hagati yabo badutwara abi Rwanda n'abi Burundi ntende umva yuko twoshobora gushika ku nyishu nziza ego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nicyo gituma nibwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze twe ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo abarabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo uzahambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukabakwiza gusumba.
Musenyeri, muvuze ivy'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mu kivuga kwikice impunzi z'abarundi gikwiye gukogwa nicahe kugira ngo batekanyirwe aho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ari Mahama narababonye nuko aho zanduta za zamkabira naragiye yo nuko narababonye mu muri leta zimwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu buriya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene ni habe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye nibahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abariko baratwara egomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera yego turabizi ingene intwaro y'imigambwe ihama imeze uyu munsi umugambwe wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntibyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhema bari bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamurunderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
hama kuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukanye
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari indongozi ariko rero naho bari indongozi nabo nyene sibiko ko byukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ku gukunda Burundi ndacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuza n'amahoro ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryararenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo jewele nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza ku cyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ibyari byabaye nko mu 2015 nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo akagenda ashikira mukundi kubura kuburagizwa icyo akora icyo yifuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama ugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe bikumugira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabibana gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze kujugira Amerika uherereye hama kabazo kawe kwa Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana.
Murakoze cyane ujugira Amerika yakoze igisagara mu Rwanda. Ikibazo ngira ngo mbaze Musenyeri ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, ese kiliziya y'agatolika hamwe n'abepiskopi b'agatolika ko bagaragara akenshi banenga ibyemezo amaleta amwe n'amwe yo ku isi aba yagiye afata, kiliziya y'agatolika ikagaragara inenga ibyo byemezo, ese ifite uburenganzira bungana gute ku byo yanenga ibyo byemezo amaleta aba yagiye afatira abantu bagiye batandukanye? Ikindi kibazo ngira ngo mubaze muri iyi si dufite ibibazo nyine by'intambara mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari iriya ntambara iri muri Congo, hari Ukraine n'Uburusiya, hari na Israeli na Gaza. Ziriya ntambara kiliziya y'Afurika ibivuga hiki? Adusigurire mu buryo bw'imitse byari ibibazo nyine mubaze.
Urakoze Gakwavu ngaho mu Rwanda, ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakebure, si uko tubarusha ubwenge, oyaye, si uko kandi twaba tubarusha inguvu z'uko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si n'ubwacu. Uburenganzira twebwe dukoresha, twebwe twirukira, nubwo nawe we Gakwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu, ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa, ribwirizwa kugirirwa neza. Umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya emwe uwo ariko arabigira, twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe, twebwe ntituja kumupfunga, ntituja kumurega ahandi, mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya we n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye, ku ijambo ryayo, ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura, gutegekanya umubano mwiza, umubano bateza imbere bose.
Murakoze. Imbere yuko muca mwishura kuri kajya
ngwano zindi.
Yego.
Nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu n'ukuri ntiyigeze abiteha, yaragerageje uko ashoboye kose, afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama, afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu. Nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane. Hama Gamusenyeri, sinzi ko muravyumva, hari n'abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politike mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri rusango umugambo uri kutegetse mu Burundi muravyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwe mu vyerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko ata buzima bw'umuntu nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye ingabirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi gutunganiriza abantu mu byabo byose nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike nuko biba biriko biratukisha politike erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara bwa buryo bwo kwihenda umuntu abagomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana none umukama Yesu Kristo siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese none abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora duheze tunume ntibyoshoboka.
Murakoze twakire Didier ku murongo wa telefone w'undi Didier ikaze ku ijuru ry'Amerika aho uherereye hama akabazo kawe.
Murakoze boshe ndabahaye miriwe kandi ntahimiwe cyane gose nyiricubahiro Musenyeri Simoni nta mwana ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira sinza guteba ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye mbere shima n'inama yabo ibahuza impanuro bama batanga izo turazikurikira cyane gose nyiricubahiro Musenyeri Simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana harimo abafurera abasaseredoti ababikira mbere n'abakristu barayiko ibyo ndabikurikira gose yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira banki kumenya kahise ijya CVR ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyu mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashizeho mukame ufashe gutora bamufashe ubwo butumwa hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'ijya CVR ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyu mugwi CVR.
Urakoze cyane Didier ubwire umunsi mwiza Musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa CVR n'umuryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatira afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu uvuye mu cipfuzo cagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyo mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ibyo byabaye mu kuri kwabyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwamvyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera ukuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko jewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyuganiye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyuganiye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri bya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabukubahwa nabukugirira neza ariko twebwe aba abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya neturinda kuja gutondanura ivyo vyose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisabira ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe byatwe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kuyamiriza ikirengo cha gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko Abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kiriya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacari cakindi ngene canke byarahindutse bivanye n'igi
yajewe n'ukuri sindumuja tewe nzoga pana nashaka ihombere yuko nabandi bose nabantu bose banyotewe ukwishira no kwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka abategeka ikibonekeza yuko atari ico noneho noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa kwabo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyine cyubahiro no kwigendera president Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashubiye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tuja gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe si kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato ikeza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitaje ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze.
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana, turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro, ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa mu impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ivyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imiti mitekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise tuhede kubategetsi gushika ku kuba nyagihugu tugaca muri za mpunzi nabihebe imana nakahe
emujewe mbona ari jambo rimwe yemwe mbona ari jambo rimwe noguma nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo aricyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza. Murakoze cyane cyuko ibya Amerika.
Ego Musenyeri Simoni Ntamwana, twihuta ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega canke Vatikano aho muri turiko turayagira, muzeho twitabe nkuko mwabikoze uno munsi.
Murakoze cyane mukuri nzobigamburuka, nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu, nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze, mubandanye mugira akaruhuko keza kizabukuru.
murakoze.
Ego akari no ngaha rero nshuti bakunze bijo rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio yindwi ku ijo rya Amerika reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandikiye kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera duciramwo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta twese tubikebanuriye tuyipfuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari imbere.